Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joy Diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezwa hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane tiyahere muyavugwa muri Tunisia. Abategetsi ba Tunisia ejo ku munsi wa kane baratabaye abimukira amajana 267 n'inzwi benshi bamuka muri Bangladesh bariko baragerageza gusoza ubwato bava muri Libya binjira Iburaya baciye mu ibahari Mediterane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OYM ryabishikirije ejo ku munsi wa kane. Abasirikare ba Tunisia bacungera imbibe z'amazi bavuze ko abo bimukira barimwo abanyamisiri batatu bari bagotewe mu mazi igihe ubwato barimwo bw'abafirako baci batwagwa ku kivuko ci Ben Guerdane mu bumanuko bwa Tunisia hafi y'urubibe na Libya imbere y'uko bahabwa OYM hamwe na Croix Rouge. Ishyirahamwe Amnesty International riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu hamwe n'ayandi mashyirahamwe 27 akorera mu karere ko mu bumanuko bwa Afurika ariko asaba ko hihutishwa gucandaga abanyagihugu mu gihe ako karere kinjiye mu gice cya gatatu cy'abandura COVID-19 ku bwinshi. Robert Shibambu, umuvugizi wa Amnesty International mu bumanuko bwa Afurika, yavuze ko ibihugu nka Namibia, Afurika y'Epfo, Zambia na Zimbabwe bibangamiwe kuruta ibindi. Dr. Matsidiso Moeti aserukira OMS muri Afrika nawe yasabye ibihugu bitunze gutangura gutanga ifashanyo z'icyancyo kuri uwo mugabane. Yavuze ko ibihugu bitunze bizabimaze gucandaga 60% by'abanyagihugu babyo mu gihe muri Afrika 1% ari wamaze gucandagwa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze za Amerika umuntu umwe aramaze kumenyekana ko yapfuye abandi 199 nta rengero ryabo riramenyekana inyuma yaho uruhande rumwe rw'inzu y'igorofa 12 zigerekeranye isidukiye mu gaturuturu kejo ku munsi wa kane hafi y'igisagara cya Miami Beach muri Leta ya Florida. Hari ubwoba ko abapfuye bashobora kurenga kure uwo muntu umwe mu gihe abatabara bakiriko barasaka mu bibomoke. Perezida Joe Biden yabwiye ibimenyeshamakuru ko leta yiwe yiteguye kurungika uburyo bwo gutabara no gufasha igihe leta ya Florida yobona ko bikenewe. Ibimenyeshamakuru byo muri Miami byavuze ko iyo nyubakwa yarimwo inzu zo gupanga zirenga 130. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika babwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko abasirikare hafi 650 ba Amerika bazogumizwa muri Afghanistani bacungera abadiplomate ba Amerika. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika buvuga ko hazoba ari nyuma y'aho abasirikare bazoba bahejeje kuva muri ico gihugu mu ndwi zibiri ziri imbere. Abandi basirikare baharugwa mu majana ba Amerika b'inyongera ngo nabo nyene bazogumizwa ku kibuga cy'indege cy'i Kabul gushika mu kwezi kw'icyenda bafashanya n'inteko za Turukiya gucungera umutekano. Abategetsi bavuga ko bizoba iby'igihe gito gushikaho inteko zirongowe na Turukiya zizofata icyo gikorwa zonyene mu minwe. Ni mu gihe perezida wa Afghanistani Ashraf Ghani hamwe na Abdullah arongoye akanama k'igihugu kajejwe uguhuza abanyagihugu muri Afghanistani babonana na perezida Joe Biden muri White House kuri uyu wa gatanu.
Aloyse Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguye ukawuhejeje kudushikiriza. Yanayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri website akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutsumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubunaho ibitigiri by'abantu bandura umugero wa COVID-19 ibandanya kwiyongera muri Uganda agace ka Gisoro kari hafi no mupaka w'u Rwanda kari mu businzikaye gusumba utundi turere
twapimye abantu 850 muri Gisoro gusa 437 bagaragara ko banduye ako gakoko urumva rero ni 50%. Ibi byerekana rero yuko byashoboka no kuba birushaho.
Uyu ni Abel Bizimana atwara karere ka Gisoro muri Uganda. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika makuru yacu cyahere mu Burundi aharaye hatanguye gice cya gatatu cy'ibiganiro hagati ya leta n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Intumbero y'ibyo biganiro byabereye i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire mu kunoganza ingene imigenderanire hagati izo mpande zibiri yosubira kuba myiza hamwe n'ingene imfashanyo z'ubumwe bwa Buraya zosubira gutangwa ukuri kwamye muri ico gihugu. Ido nido y'ivyashimikiwe ko muri ivyo biganiro turabaza mugenzi wacu Pierre Claver Nyonguru.
Igice cya gatatu cy'ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya cyabaye kuri uyu wa kane cyashimikiye cyane cyane ku gisata cy'agateka ka zina muntu. Uwutwara umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka ka zina muntu CNIDH yari yatumiwe kugira ngo ashikirize uko icyo gisata gihagaze. Icyo gisata ni kimwe mu byo uwo muryango wafatiye ko kugira ngo ufatire ibihano u Burundi harimo guhagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi. Urwandiko rw'ubumwe bwa Buraya rwerekana ko mu mwaka w'2016 aho ibyo bihano byafatwa hibonekeza ubwicanyi gufungira abantu ubusa kunyuruza abantu bakagenda amazima yongo n'ihohoterwa abari babangamiwe bakaba bari abatavuga rumwe na leta abamenyeshamakuru hamwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu nk'uko ubumwe bwa Buraya bubimenyesha. Ubuserukire ubumwe bwa Buraya mu Burundi Claude Boshi ubu arashima ko hari intambwe yatewe muri icyo gisata yamara akavuga ko n'ubu hakiri byinshi byo gukora.
Aujourd'hui, nous avons eu un long échange sur la situation des droits de l'homme.
Atumuse twabice hirya no hino turaronka mu cukwiye turabaza ibibazo turashikiriza n'amakenga d'office kuvyerekeye ingena gateka kazi na muntu kifashe mu gihugu. Twanasubijejwe abariwe abitubwira. Twifuza impinduka n'ibikorwa bigaragara muri ico gisata hamwe no muvyerekeye intwaro rusange n'intwari bereje kandi byinshi turabihuza ko no Burundi. Turemera ko uko byari mu mwaka wa 2015 atari ko bikimeze ubu. Ubuto bibona yo bari mpumye canke yifuriza nabi igihugu.
Iki faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas s'en rendre compte.
Aha ubuserukije uruhande rwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yeshuye ubumwe bwa Buraya ko atamategeko bukwiye guha igihugu ciwe.
Nta kintu na kimwe badusaba kuko kujya na buze nta gihugu cicana kibaho. Nta kintu na kimwe badusaba ngo giribi. Ivyo ingingo zose dufata zijanye n'agateka zina muntu zijanye n'intwari bereye tuzifata ku neza y'abarundi. Tuzifata ku neza y'abarundi rero ama nawe bikabanezera urumva ko bicemera neza imigendanire ikagenda neza mugabo bitumeze nk'abana mwigisha bwa kigiriki dukorana twumvikana.
Yamara ubumwe bwa Buraya bwemeza ko ibiganiro byatanguye ari wo muti wo gukemura amatati n'imigenderanire mibi bimaze imyaka itanu hagati y'izo mpande zibiri. Claude Boshi ati
un élément très important de la normalisation.
Ni ikintu gikomeye kuri twebwe ko imigenderanire n'ubucuti bisubira kuba byiza hagati y'u Burundi n'ibihugu by'i Buraya. Ibiganiro rero ni umwe mu muti w'izo ngorane. Ku cerekeye imfashanyo zahora zihabwa u Burundi mu ntango z'iyi ndwi nararonse akaryo keza ko kubibwira umukuru w'igihugu ko abahinga bacu bamaze gutanga intumbero ko atacobuza ko zisubira gutangwa. Ariko ntibiradadanuka ni intambwe imwe muri nyinshi zibwirizwa guterwa. Inama y'abashikiranganje y'ibihugu bya Buraya nizo fata ingengo ya nyuma nikizova muri ibi biganiro rero kizofasha kugira ngo iyo ngengo ya nyuma ifatwe ifashanyo zisubire gutangwa
sentiment favorise une bonne décision.
Uburundi bwo bwemeza ko hamwe bwo subira gucana waka n'ibihugu vya Buraya bwo kwigengesera kugira ngo akariro nigasubire kuzima. Albert Shingiro
twibaza yuko ivyo bihano n'ivya hava ari kini gikorwa gikomeye kizokurikira ari gikorwa no kwita cyo kubungabunga iyo migenderanire kugira ndizo se guhungabana nka kujya umurima w'amashugwe wa mauvomegwa wa mubagagwa natwe tuzokwama tuvomera tubagara iyo migenderanire gusubire kubana nko twa dusanzwe imbere y'imyaka imbere y'umwaka wa 2015 mbere turushirizeho tukibaza yuko mu minsi y'imbere mu ndwi ziza mu mezi aza inama y'abashikiranganje izokurikiza icyo kigwa cyatanzwe n'abahinga bize bihuko ari 27
ifashanya Burundi byifuza ko zisubira kuboneka nizahura zihabwa leta kugira ngo zisahirize amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Amakuru Ijwi rya Amerika ryakuye mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yerekana ko izo mfashanyo hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 n'umwaka w'ibihumbi 2020 zagera ku miliyoni 430 y'amayero ku mwaka hakaba hatangwa ayarenga miliyoni 86. Ibiganiro bihuza izo mpande zibiri bizobandanya nk'uko urwandiko rusozera ibyabaye kuri uyu wa kane ruvyerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye nenetse ku masonga nk'itangura ibiharuro vy'abandura umugera wa corona nabuhitana muri Uganda bibandanya kuduga cane biruko mu gihe ingingo ya leta yo kugumiza abanyagihugu mu rugo mu kiringo c'imisi 40 ikibandanya. Umenyesha makuru wa Ignatius Bahizi ari ku rubuga atubwire uko vyifashe.
Biragoye kubona urujya n'uruza rw'abantu mu migi no hirya no hino mu gihugu kuko buri muntu ategetswe kutava mu rugo. Ababyemerewe n'abakora imirimo y'ingenzi barimo abaganga, abashinzwe umutekano, abahinzi hamwe n'abacuruza ibiribwa mu masoko. Mu mpera z'ukwezi gushize umukuru w'igihugu yatangazaga ingamba nshya zo guhangana na COVID-19 zirimo gufunga amashuri. Ubwandu bw'icyo cyorezo bwari butarakwira cyane mu gihugu cyose, ariko amakuru dukesha minisiteri ishinzwe amagara y'abantu nta gace k'igihugu katarimo icyorezo. Akarere ka Gisoro gahanye urubibi n'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni hamwe mu havugwa imibare myinshi y'abanduye. Umuyobozi wako Abel Bizimana yatangarije Ijwi rya Amerika uko bimeze aho Gisoro.
Ubundi byasabaga kubona ibisubizo by'ibipimo ari uko umuntu mubanyeho ibipimo bakabyohereza Kampala, ariko bazanye ubuhanga kugira ngo umuntu niba agiye kwipimisha ahita abona ibisubizo ako kanya. So aho tubiboneye mu byumweru nka 2023 bishize twapimye abantu 850 muri Gisoro gusa 437 bagaragara ko banduye ako gakoko. Urumva rero ni 50%. Ibi byerekana rero yuko byashoboka no kuba birushaho ubaye ufite uburyo bwa research hagije ukajya mu giturage hasi ugapima buri muntu wese ushobora gusanga ibintu abantu indwara bayifite ariko tutabaza.
Uyu muyobozi hari n'inama agira abanyagihugu muri rusange hamwe n'abari bateguye ibirori bitandukanye kubihagarika.
Kabana nshaka gukangurira abantu bose bumva Ikinyarwanda n'igifumbira yuko COVID ihari kandi yongereye ubwinshi kandi isakara cyane kandi ikarwaza abantu benshi kandi bamwe bakanapfa. Umuntu wateguye ubukwe rwose ashaka yabana n'umugore we nangwa umugabo we tukazabisubiramo nyuma. Hari ibintu byo twibandamo nabyo bikadutesha gutekereza nyabyo logically ko just yuko ari mizere.
Nubwo igihugu cyugarijwe n'inkubiri ya kabiri ya COVID-19, umukuru w'igihugu Yoweri Museveni arahumuriza abaturage abinginga gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda kuko hari benshi banduye batanagaragaza ibimenyetso.
The rapid surge in the intensity of the pandemic appears unprecedented but still
ati uyu muvuduko uhambaye w'iki cyorezo kirimo gukwira mu gihugu cyose nubwo ari ibintu bidasanzwe ariko ni ikintu dushoboye kurwanya dukurikije uko twahanganye n'icyorezo cya mbere mu mwaka ushize, ndetse n'uko dusanzwe turwanya ibindi byorezo nka SIDA hamwe na Ebola. Dukurikije amabwiriza yo kwirinda ntabwo twaneshwa. Reka dufatanye kugira ngo turinde amagara yacu hamwe n'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Amakuru dukesha ministeri ishinzwe amagara y'abantu kuva mu mpera z'ukwezi buri munsi handura abantu bagera ku gihumbi kandi ibikoresho byo mu mavuriro byaragabanutse kimwe n'abaganga bashinzwe kuvura abandi yo COVID-19. Umuvugizi w'iyi ministeri Emma Ainebiona havuga ko bagiye gutangiza gahunda yo kugerageza kongera umubare w'abaganga mu rwego rwo gufasha abatishoboye cyane cyane abafungura ruko babanje kuja ku kazi. Leta yatangaje ko itagiye gutanga ifashanyo y'ibiribwa ahubwo ibagenera ibihumbi 100 by'amashiringi kuri buri muntu bingana n'idolari 30 akaba azatangwa mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu mijyi. Ministri w'imari Matia Kasaija yabwiye itangazamakuru uko ibi bizakorwa. Ati hari abantu benshi batishoboye batabona ikibatunga muri ibi bihe byaguma mu rugo. Tugiye gufatanya n'abayobozi bibanze mu byaro kugira ngo tubamenye tuboherereze imfashanyo y'amafaranga. Dufatanyije n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe turimo gushaka aho twakura ayo mafaranga. Nibiba ngombwa tuzakata nayo ku mishinga imwe ya Leta. Ntabwo Leta ishobora kureba ku ruhande abanyagihugu barimo kwicwa n'inzara hamwe n'uburwayi. Imibare mishya ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abanduye muri rusange kuva aho icyorezo cyatangiriye mu gihugu basaga 74,000 kandi umuvuduko w'abandura akaba warazamutse kuva ku bice 5 mu ntangiriro z'ukwezi gushize ubu bikaba bigeze ku bice 17%. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bahizi tukivuga ku vya virusi ya corona ico kiza caragabanije guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kugero kigera ku 244 n'ibice 90%. Ibi biharuro vyaraye bitanzwe n'umushikiranganje ajeje urudandazwa mu Rwanda aho yari yitavye Sena kugira ngo atange ibisobanuro ku ngaruka za COVID-19 ku bucuruzi mu karere. Muri Sena y'u Rwanda I Kigali, Ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse Asumta Kabuye.
Kuri wa kane Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasobanuriye Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga ya Sena ikibazo cyagaragaye mu buhahirane hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihe cya COVID-19. Minisitiri Habyarimana Beata yabwiye abasenateri ko ibyo u Rwanda rwoherezaga muri ibi bihugu byagabanutse ku kigero kinini. Yatanze urugero ko mu mwaka w'2019 mbere y'uko COVID-19 igera mu isi ndetse no mu Rwanda, u Rwanda rwoherezaga ibicuruzwa bifite agaciro ka $116 million z'amadolari. Mara mwaka w'2020 COVID imaze kugera mu gihugu, ibyo bicuruzwa byaragabanutse bigera kuri $50 million z'amadolari. Minisitiri Habyarimana yavuze ko iby'u Rwanda bitumiza byo bitahindutse cyane kuko mu mwaka w'2019 hatumizwaga ibicuruzwa bifite agaciro ka $1,742,000 z'amadolari. Mu mwaka wa 2020 mu gihe cya COVID ahatumizwa ibigera kuri $1,409,000 z'amadolari. Gusa Madamu Habyarimana yavuze ko iby'u Rwanda rutumiza mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba itarenze 3% mu kugabanuka kwabyo kuko ubundi by'u Rwanda ruvana hanze biva kenshi mu Bushinwa ndetse no mu bihugu by'i Burayi. Abasenateri bagarutse ku kibazo cy'imikoranire idahwite hagati y'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba ndetse no kuba ibi bihugu bitabana neza. Senateri Mureshyankwano Rosa yanagarutse ku kibazo kivugwa ko haba hari ibihugu bishaka gukorana hagati yabyo.
Igihugu cy'amatsiko ngira ngo mazanya ku baminisita hari ibivugwa ko hari imwe mu bihugu byo muri ASE byatangiye gushaka izindi nzira z'ubucuruzi bitanyuze mu Rwanda hagamijwe wenda kugira ngo bicuruzanye hagati yabyo ariko bitanyuze mu Rwanda. Niba ari ugushaka guhima simbizi, ikibazo cy'amatsiko nagira ngo mazanya ku baminisita ayo makuru niyo yaba yumvise.
Minisitiri Habyarimana yasobanuye ko ikibazo kigaragara mu bucuruzi hagati y'ibihugu bigize uyu muryango ari ukudashyira hamwe ku ngamba ziba zafashwe.
Ku rwego rwa Uganda navuganye nta bucuruzi dufitanye nabo kubera impamvu zitandukanye. Ku byerekeranye n'u Burundi ho navuga ko mu minsi ishize ntabwo twashuzanyaga, ariko mu rwego rwa diplomasi ibiganiro birimo kandi biri mu nzira nziza kuko twizera ko mu gihe kizaza hashobora kuzagira icyo kiyongera mu byerekeranye n'uburyo twacuruza na South Sudan na Kenya. Navuga ko ho imihanda nayo imeze neza, kereko niyo habaye ikibazo cyo kuhatambuka umuntu aciye muri Uganda, ariko nabwo kugeza ubu nta ngorane twari twagira zihariye. Bijyanye n'igihombo mu kudahahirana kuri buri gihugu kirahomba.
Gucika intege k'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba byagize ingaruka ku igabanuka ry'ubucuruzi muri aka karere u Rwanda ruherereyemo ku kigero cya 244%. Ibi kandi bikaba byarateje u Rwanda igihombo cya $57 million z'amadolari y'Amerika avuye ku nyungu yari itezwe mu gihe ubucuruzi bwari kuba butahungabanye. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi kusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turahana gahindukira ariko imbere y'uko gahana dusure gato mu Burundi avugwa amasendika n'inani z'abarimu agabisha leta ko idashize mu ngiro ivyo bimeranije mu 2015 hashobora kuba izindi ngaruka mbi atashimye kuvuga izo mpande ivyo zemeranije ico gihe muri 2015 tubibaza mugenzi wacu Elo Juli Kaneza.
Imyaka itandatu irarenze leta n'amasendika y'abarimu basezeranye ko mu kiringo cy'imyaka ine uhereye mu kwa kane 2015 abigisha bazoba barenganuwe maze hagakurikiraho kiswe gukuraho ubusumbasumbane ku mishahara yabo. Ubu kiraje ishinga baserukira abarimu ahanini no kubona mwaka ushize umwaka wari minuje n'amafaranga bari bagenewe adakoreshejwe hiyongera koko n'uyu mwaka atakizere babona. Victor Ndabaniwe umukuru w'ikigega Flet jejwe gutekaniza uburaro bwiza abigisha mu kiganiro yamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'utunzi Bujumbura kuri uyu wa kane
tegeko ringa amafaranga ya leta rirarangiye kimirije gutangura irindi ariko tukabona neza yuko tugiye kwinjira mu itegeko rishasha ringa amafaranga tizokoresha atategeko narimwe rirajaho ryerekana ingene ibijyanye no gutunganya imishahara bigiye kuzobandanya nk'akarorero umwaka w'2020 ushyira 2021 umwaka w'amafaranga leta yari yaragize akigoro irategekanya ibahasha ry'imiliyari 5 ariko tubona ko uwo mwaka urangiye atana kimwe rikoze. Ikindi kandi nuko tubona ibibazo byinshi barabara abantu bose baribaza tugiye kuzokurikira uko twinjiye muri bije nshasha tutarabona icyo tuzokoza bahasha d'imyadi 34 leta yashize ugisata kijeje gukosora usumasumane bw'imishahara.
Ndabantu batwari kigega kijeje uburaro bw'abarimu banabazwa no kubona mu meza nashize hari z'amasendika n'inani z'abarimu byumvikanye n'abahinga batumwe na leta bizezwa ko bijya kwigwa n'inama nshikiranganji barindira mpero mbone.
Tugiye kuraba ibyagiye biratuma ingorane ziba mu gutunganya imishahara abakozi bamwe bamwe bose barondera inyungu ziwabo ibisata bimwe byose byarondera byikwegera rezo bikaba byaratumye itegeko rusange rigenga abakozi ritaba ricubahirije kuko bamwe bose bake birondera amategeko abagenga abaho burusha burenze ibyo rero kugira bihere harakozwe ivyigwa mbere ivyigwa amasendika yakurikiranye cyane turabisozera turagize twumvikanye n'umugwa wa leta w'abahinga wewe tukaba tubona ko ibyo twafunditse bimaze igihe kirekire cyane gose bitarimo birigwa kugira bishigwe mu itegeko. Turafite impungenge nubwo umushinganje w'abakozi n'akazi yabandanya tubwira yuko byanye n'ivyigwa byakozwe byamaze gushika ku meza ya leta kugira ivyige. Turafite amakenga gukwa meza n'umva ko ari menshi itegeko ryagiye rikamara meza nari tarinigwa nk'abaserukira abakozi tureka kugira amakenga. Niyo ntumbero rero tubona ko uguteba kwiga iryo tegeko uguteba kurishyira mu ngiro bishobora gukwega intambamye nyinshi kubijanye n'ubuzima bw'abakozi ndetse no kubijanye n'ikigega cya leta. Uko leta iteba kuvyiga kugira ishyire ngiro yo politiki dinaye mishahara niko ibirarirane bibandanya biduga
mukurindira ko batunganizwa mukuru w'igihugu kuvagiye mu mabanga hayico yishimira mu bijanye n'igisata cy'indero. Evariste ndayishimiye yabigarutse ko inshuro nyinshi mu majambo washikiriza abarundi n'abanyamahanga ba mu gihugu mu biringo bitandukanye
mu gisata cy'indero bekirikirita ku rutare kugira intambamye zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi aha twovuga nk'amasomero adakwiye ubukene bw'intebe n'ibindi bikoresho nyunganira nyigisho tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye mu gukingira abakozi n'akazi mu ntumbero yo kuronderera ineza abakozi bose habasubiwemo itegeko ribagenga rizofasha gutegura neza imigambi yo guteza imbere akazi. Haratunganijwe rusasuma rw'abakozi ba leta no mu mashyirahamwe yegamiye leta kugira ngo hamenyekane igitigiri chabo n'ingene bokoreshwa neza ntagire abaginitsa abandi
ariko amahuburiro y'abarimo basaba umushikanganje w'akazi kubagirisha inama kugira ngo birinde ingorane zishobora kwaduka
leta ubwa mbere ko yokwigora ikabanza ikabohora kariyeri y'abakozi ubu tugiye mu mwaka kugira gatandatu ukwigwiza imyaka kariyeri y'abakozi boshye niko igwiza ibirabirane bizoheza bikayigora kuriha turifuza kandi ko hoguza ibiganiro kuri ico kintu kuko murumva ko ari ikintu cy'inkora mutima kirabimigwi kari mike abo bose begware n'iki kibazo cyane cyane abaserukira ibisata bya leta turifuza ko umushikanganje usubira kutunganiriza inama yihute kurabira hamwe ibibereye gukogwa kugira dushobore gutanga intererano zifasha leta gusohoka muri ico kibazo cakwezwe haraheze imyaka myinshi cyane gose ubu rero twifuza yuko umuti worondegwa wowe umuti urama uza gutuma leta yorohegwa ikaza gutuma abakozi borohegwa kugira nitwame iminsi yose imisozi tuvuga iby'imishahara ikibazo ko camaze guhabwa intumbero z'imishahara tubiheze abakozi batunganirizwe hama tunaronke n'umwanya wo kuza kwiyumvira iyindi migambi y'iterambere
n'amasendika y'abarimo mu Burundi yavuze byinshi agaya hari n'ibindi bitari bikashima harimo ayihorwa ry'amapete iduzwa ku mishahara y'ibice 15 ku ijana afatiwe ku mishahara y'ibanze hamwe n'ibice 34 ku ijana bifatiye ku turusho two kwiyunguruza n'uko abantu bangana mu miryango y'abarimo n'ishirwaho ry'urwego uruganirirwamo ibibazo bihanze abakozi ba leta hamwe n'ibindi mu Burundi abarimu barenga ibice 82% ku ijana z'abakozi ba leta havuyemo abo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ibitegereka bitangwa n'amasendika hamwe n'inani z'abarimu eroje wika neza ijwi rya Amerika
akwino ngaya duce dusezera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane Ninahazwe yakoze Hedi Gwema yaraduhagarikiye Fasil Gebehu niwe yegeranije amajwi yacu ku izina ry'abagenzi bacu bose rero tubikibaniwe tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha turaza kongera mu biganiro biri imbere.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio America, Radio America, Yabai, suvizo chachu Mugutangi chambo, uwanyaji huguyo Yabai, suvizo chachu Shakiriza, Shakona, Kurayaga, Kukahuta, Kiki, Yamerika, Radio, Kiki, Yamerika, Yabai, Kiki, Chachu, Radio, Kiki, Yamerika, Yabai, Kiki, Chachu. Yabai, suvizo chachu Mugutangi jambo, uwanyaji huguyo Yabai, suvizo chachu Bakarolero, Bakarolero, Batanga Makuru, Ahuru.